Amahoro mwese mutete matwiganiro vya radio isanganyiro kazi mara no makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingo nkuru zikurikira kurabira hamwe ivyavuye mu nama ijanye n'ubuhinga bwo koreshwa mu kuduza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi yabaye mu kwezi k'8 iyo ntumbere umunano w'umushikanganje wa mbere n'intumwa zikigega mpuzima kungu FM kuri uyu wa kane buserukira FM mu bihugu 17 akaba yamwije ko ivyo bavuganye n'umushikanganje wa mbere azobishikiza mu nama y'abaserukira FM izo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Haribonekeza ubukene bw'amabombo rusangi n'utuzu twasugumwe mu kibanza gisanzwe gitabwamo imicafu ivuye mu makaritiye atandukanye y'igisagara cha Bujumbura, ikibanza kiri muri zone Buterere. Abanyagihugu baharangura imirimo basaba kuronswa amazi meza akanapompwa n'imiti kugira bikunde ko birinda indwara zituruka ku isuku rike. Nagishirahamwe rihanye na gatika k'abaguzi mu Burundi ya Buko ribona ko imbere yo gushyira mu ngiro icifuzo cyo gusubiramo umugambi wo kuvuza ku buntu abana batara kwezi imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibaruka babanza kuba ibyigwa bihagije. Nubera inkuru nziza umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe ayivuze inyuma y'aho umushikiranganji kwigiga cya leta avuga imbere inama nshingamateka kwabona ko uwo mugambi wosubirwamo. Mukanya ni nkuru mwimukwayo Eric Wimana no katwa majwi abashikira Clovis niyo nkuru ndasuye kwa ikazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasuye kuramutsa kurabira hamwe ivyavuye mu nama ijanye n'ubuhinga bwo koreshwa mu kuduza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi yabaye mu kwezi k'8 uno mwaka niyo ntumbere umubonano w'umushikanganje wa mbere n'intumwa zikigega mpuzamakungu FM zirongoye n'userukira iyo banki mu bihugu 17 bya Afrika harimo n'u Burundi kuri uyu wa kane. Hajisi Olivier Sonde aserukira FM muri ibyo bihugu akaba yamwishe ko ibyo bavuganye n'umushikanganje wa mbere azobishikiriza mu nama y'abaserukira FM izo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza 2026. Jean-Marc Vianney ngenda kumana.
Muri uwo mubonano umushikiranganji wa mbere Nestor Ntantuye yahaye izo ntumwa ziserukira ikigega mpuzamakungu FM zari zirongowe na Regis Olivier Sonde aserukira FM mu bihugu 17 harimwo n'u Burundi. Alexandre Blundo aserukira FM mu Burundi yamenyesheje ko mu vyo bayaze n'umushikiranganji wa mbere harimo ibijanye n'umugambi wotuma ibintu vyose vy'ubutunzi bw'igihugu buduga. Moise Nkurunziza avugira umushikiranganji wa mbere ashikiriza ko ivyo mugambi ko vyari vyateguriwe hamwe n'abahinga b'u Burundi ndi mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'abaserukira FM ngo hari mu kwezi k'8 muri no mwaka turimo.
Abana garutse mbere baravuga ku mugambi cyo bita strategie macroeconomique y'u Burundi banashima ko ari umugambi wateguriwe hamwe abahinga b'u Burundi eka nawe kigega mpuzo makungu FM. Ati rero nsaba ko twabana dukorana ko nyene hanyuma twebwe duheze tubahe intumbero tubahe imigambi tubahe imbono namwe muheze mudushigikire.
Ikindi izo ntumwa za FM zavuganye n'umushikiranganje wa mbere ngo nuko mu buryo FM ifashisha Burundi uburyo bwishi bugiye kuzoshirwa mu gisata cy'umuyaga nkuba nkuko twandanya tubishikirizwa n'umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere.
Umuyobozi w'ikigo mpuzo makungu FM ya neretse nyakwa mushangaje wa mbere ko bagomba gushira uburyo bagomba gushira igisata cy'umuyaga nkuba imbere kuko babonye ko ari cyo gisata kiri mu bisata bishobora guteza imbere ibindi bisata. Avuga ati nibarima bakimbura bazokenera guhingura no teye igitara kena kugihingura rero ati atamuyaga nkuba ibintu byinshi birahagara neza ngo bibandanye bitera bije imbere.
Moise Nkurunziza akamenyesha ko ibyo izo ntumwa zikigega mpuzamakungu FM baganiriye n'umushikiranganji wa mbere ko zizobishikiriza mu nama ya bose yabagize FM izokorana mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza 2026. Ikigega mpuzamakungu FM kikaba kigizwe n'ibihugu 190 harimo n'u Burundi kikaba cyatangujwe mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'1944 mu nama mpuzamakungu ijyanye n'ubutunzi yabereye Tony Woods muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Jamahiviane ngenda kumana ishiramu lihanya na gateka kaba guzi mwurundi ya buko ribona ko imbere yo gushyira mu ngiro chifu tu chogo sura mwagambi woku vuza kubuntu abana watara kwezi miyaka itanu hamwe n'abakenyezi bibaruka obanza kubivyigwa bihagije nuwe rinkuru nziza umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe ayivuze nyuma yaho umushikiranganji w'igiga cya leta avuga imbere inama nshingamateka ko abona ko mwagambi wosubigwamo uyu munyamabanga mukuru wa buko yemeza ko hamwe hofatwa ingingo gihutihuti hari ababyeyi n'abana hava abaguma bafungiwe mu bitaro agasaba leta gusubira kwicarira icyo kibazo kugira ntibisubize inyuma iterambere ry'u Burundi
twebwe mu ishyirahamwe ry'abaguzi kuko twibajije yuko atavyigwa bikwiye bari bwakore kugira ngo bamenye neza mbega ni bande batuma leta isohora amafaranga menshi kuko nico basiguye ko leta isohora amafaranga menshi kuri ivyo bwo kumuza abo bantu mbega twibaza tuti ntawuzi ko baragize ivyigwa bihagije ngo bamenye neza abantu byafasha gusumba uravye uyu munsi ibintu byo kwivuza tutavuze imiti tukaraba gusa ibera mu bitaro igiciro ni kinini cyane gose imbere twibaza ko ico gituma leta yumviriye kuraba ingene yofasha gushyiraho irya karate kam naho nyine tubonetse ariko irakora neza tukibaza yuko ahubwo kibazo kireke kwivuza muri rusange gikeneye gusubira kwigwa neza mbere harasabwe n'amafaranga guterera kugira ngo bashobore kuvuza abantu kubera babona ko bikenewe ku buryo twibaza rero yuko hari hakenewe yuko basubira kugira ikigwa neza bakaraba naye handi zobaza kuza gutera ingwane ibitaro tabifite itegeko yuko kwakira umugwayi ari ico kintu cya mbere bahera ko bakazohisha mu nyuma uyu munsi bagiye bayikoze gutyo uzosanga ariho abana ababyeyi bazofungirwa mu bitaro n'abana babo kubera atashe kuri ha facture yo facture irihejo cyane gose kitibaza yuko umushyiranganje mu kubivuga yabanje kubona yuko ibiciro byagabanutse cyangwa uburyo bw'abaguzi bwisubunuye ku byo uvuga ati uwo tugatubihe ntaho nikora gusa umunsi turaze aho usanga nka Cesarienne basaba hafi miliyoni n'inusu abumva ko ayo mafaranga atari wese baronka naho bari umukozi wa leta adasabiden niho twavuga tuti nasubire yige neza ko iyo ngingo yari yarazanye mu bavyeyi no mu miryango hanyuma arabe ingaruka iyo havi garuka mu miryango gihe afashe ingingo nk'uko yabivutse twebwe turafite amakenga y'uko byaba bitusubiza inyuma cyane tembere twari tugeze ko kugira ngo ababyeyi bibungenze bagire amagara meza byari ibintu byiza byari n'urundi bintu bikomeye tubona yuko ari ikintu bakwiye gusubira kwicarira gusumba
isanganiro inama isumba ingimba
Radio Sanganyiro hano makuru twabateguriye arabandanya bamwe mu banyagihugu bakorera mu isoko yangagara mu buraru ku bwigisagara cha Bujumbura barashima ko ikibazo cy'isoko mu tuzu twasugumwe bacitwararika bakanegura ariko ko ibanza bimwe bimwe bidasakaye bituma haba imicafu myinshi abaganire n'isanganyiro kuri uyu wa kane biduga ko imvura iguye ibidandazwa byabo bica bipfa bigaheza bikagwiza imicafu muri iyo soko mu burongozi bw'isoko baremeza ko ikibazo cy'isoko bacitwararika bakanahana abatubahirije amategeko bakidogera ariko shyira hamwe igihe cyo gukura imicafu ko rimaze amezi atatu ritabatwarira imicafu kandi bariha amafaranga ku munsi ndetse no ku kwezi kuba bafise inzu bakoreramo muri iyo soko ni nkuru tubaza Alexis Ndayisenga
ibyanazwa byinshi bihadandarizwa ibyanazwa bizana ubucafu
aya matoilette dufise afise isuku
abo ni bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Ngagara iri mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura twinjiye muri iyo soko igihe cy'isaha zitanu z'agatondo ko kuri uyu wa kane aho abo badandaza bara shima kikibazo cy'isuku bacitwararika ariko bakavuga ko rimwe na rimwe bahomba cyane cyane y'imvura iguye ngo kuko hadasakaye ibiheza bigatera isuku rike muri iyo soko
mucamake isuku iriho turafite abakubura isoko mugabo kubera isoko idasakaye imvura iguye n'ikibazo iguye batarakubura ibintu bicafu by'ibitunguru bica bihinduka bikaba nk'ibintu nyene bibi nyene ataka umuntu yo bivuga baranka hajya ukuntu hasa nk'ubu imvura iciyigwa kandi bica bibaye ibintu nyene menga ni ibyondo nyene bibi
isukurira hari kuko urabona bariko barahakubura mugabo rero kubera ayo mazi aguma haza haca haguma hajaga basaba ko natwe batugarukira kugira ngo bahasakare atwaretse dufise afise isuku kandi barayakora neza n'ubwogero barabufise
ibyanazwa byinshi bihadandarizwa ibyanazwa bizana ubucafu mugavrima baritanga barakora ahubwo amenaje mayisoko niyo usanga imeze nabi kubera nta miserege ihari itwara amazi rero kenshi waguye imvura y'amazi aho yari gutemba acaguma muri bya idarizwa by'abantu. Tene cyo cyangwa kugira mu byisuko kubera iki? Ya mazi amaze kwaguma kw'abantu bahonyoramo za ku bucafu.
Rero byiza babakwiye kuko amatagisi turari, turi hafi amatiki menga ta, namba tarantu tukari ha ni naba bajejwe bicafu. Urumva turari, rero nta kibuza yuko batukorera bakatwubakira kibanu.
Naho bashima ki kibazo cy'isuku cyakemutse, baridoga ko batagira aho bashira imicafu muri kino gihe. Ngo kuko aho bayishyira huzuye, ngishyira hamwe rijejwe kugikuraho, rikaba rimaze amezi atatu ritaza gukura iyo micafu nkuko byashikirijwe n'icyegera cy'urongo yabadandaza Anisema Nirambona.
Ibintu byiyarara byateye ingorane cyane ngaha mu isoko kuko ihangare nk'ubu yaruzuye, ntibariko barabiyora, n'ukuri bariko baranayisuka no hanze basuka kwibarabara. Donc ico naco nyene kiko kiradutera ingorane ngaha mu isoko. Hayo matubajije ababijejwe batubwira ngo bafite ingorane z'igitoro. Sinzi yuko ico kibazo leta yogifata mu minwe abantu batubasanzwe bayori yarara mu isoko bakaboroheza ku modoka zabo bakabaha igitoro.
Tugiye kingana kibataza gutora.
Bo barashobora nko kumara amezi atatu bataje gutora yarara.
Urongo iyo soko ya Ngagara Jean Marie Sinzi nkayo aremeza ko bagerageza guhimiriza abakorera muri iyo soko ngo bitwararika amabwirizwa y'isuku.
Ahi wacu isuku no vuga ko usanga igifashirizo cyane. Amazi araboneka kenshi nakunda gukama kandi tubanda duhimiriza. Hayo nibanze binyuma y'isoko abantu kenshi bahora bashaka kushaka kuza baginye bihagarikamwe bidashya mu mategeko. Ahe nuwo twafasheje turamuca mande.
Abadandariza muri iyo soko ya Ngagara ndetse n'abahashorera ibidandazwa ku munsi ngo bararihishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bitanu afasha mu gikorwa cyo gukura imicafu.
Arakoze Alexinda Isenga. Tuve mu Ngagara dushike mu Butirere aho hari ubukene bw'amabombo rusange n'utuzu twa sugumwe mu kibanza gisanzwe gitabwamo imicafu ivuye mu makariti atandukanye y'igisagara cha Bujumbura, ikibanza kiri muri iyo zone ya Butirere komine Ntahangwa. Abanyagihugu basanzwe baharangura imirimo bo babona ko icyo atari kibazo mu gihe bakiharonka ikibabeshaho muri ibyo biba byataweho. Nubwo biruko barasaba ko mu mihana boronswa amazi meza hakanapompwa n'imiti kugira birinde indwara zituruka ka kwisukurike. Francine ndiho kugaye
kwebwe ntabyo gukara kwebwe tujuku nyene
ndi mu batunzwe n'iri yarara
kuri site ya Nyarumanga ni muri zone ya Buterere ahaseswe yarara riva mu mihana yo mu makarti atandukanye y'igisagara cha Bujumbura. Muri ico kibanza amakamyo agumazana yarara aje kuhasuka, hakaba n'abaziraririye barondera akazi canke ico bakuramwo. Ni cyane cyane abantu b'abagabo n'abana bakiri bato. Iruhande yabo hari n'ababa bariko baratoragura utuntu mu biba bihejeje guseswa n'iyo miduga barondera icyo rirenza. Haracyafuye gose, urusazi ruraduma, hakananuka cyane. Ariko ibyo ni kubirabira kure kuko abahama iminsi yose bo bahita ku isoko mpuzamakungu rishemeye. Isuku iwabo ngo rirakwiye.
Amato yikara umwana arari nzara kandi mwansanga muni kiraya ibindi ntabyo atwara muhira nuko nkana bari enige dusanga mwebwe imana yahezagiye usanga fashe duhuzu agateka mugashagata muri ko vere turazitora twese numwe ngo twa nini cheze nazikuya nazikuye n'isuko muza makungu nuko yatunze imiryango ngahanye nokubwira amakarti yo bitunze sinakukunda ingana ego byaje gutambwa muga byaje guhabwa bene gihugu twebwe dushonje ahisuko turayifise.
Ku mpera y'ico kibanza harakoregwa indi mirimo ijanye no gukinjika, kudandaza amakara, amazi n'ibindi. Nabo nyene bemeza ko atangorane y'isuku bafise kanatsinda ngo ntawurandurira indwara muri ico kibanza.
Amazi turayafuka neza n'amazi y'ibombo twagira mwambaraje kandi mwayibonye n'amasake yari ngaha n'amadobo dufise ngaha tugashiramo. Ukeneye amazi aragura n'akavodo kajajana turagenda muhira si kure, muhira ni ngaho hafi tugakaraba turajunyira mu mawese. Iki cyo yakora basikiringa kuri sete mu gusa ngaha gusa nibagwara turabimenyereye basi n'ibyo bambe tugarakorera ngaha.
Harababona ariko ko isuka ari ngombwa muri ico kibanza gitabwa mu yarara, na cyane cyane ko atana amazi cyangwa utuzu twa sugumwe tuharangwa.
Ubwoba turawufise nyene kubera iki kiza bona cyabaye ndanse natwe mukamona aho dukorera ata buryo bukwiye buhari. Icyo dusaba twihuta namwe murabibona kugira ngo icyo kiza ngiye kiduhitane. Murabona amazi arakenewe, hama n'amatoilete mu bisanzwe arakenewe kugira ngo nituze turi abane nibaze barituma ahantu hatemewe n'amategeko. Iyo ni nayo ngaruka mbi badushyikira tukagira amagara mabi.
Nubwo biruko abanyagihugu barasaba ko isuku ryokorwa cyane mu mihana bishobotse bakanapompa imiti igisigaye ngo nokuronsa abanyagihugu amazi meza kandi adakama.
Francine ndiho kubgayo tuvi Bujumbura tuje mu Rumonge aho hari kutumvikana mu burongozi ku mitumba imwe yo muri 10 ya Rumonge intara ya Burunga inyuma y'igihe gito abatoye ku mitumba batangwe gukora aho ni nko ku mutumba Karonke kwindi mitumba naho nko ku mutumba wa Mwange hari migwi igwanya bakuru byo mitumba kumvo zitandukanye ugisteme 8 mu tantu ya 10 ya Rumonge ateke kabaro abarongo ya amazone kuza baratanga ivyegeranyo n'ugendera iyo mitumba kugira ingingo zifatwe ibintu taraja kure Jean-Pierre Misago
muri zone minago hari yonekeza imitumba imwe ubutwara umutumba n'abahanuzi biwe batumvikana
muri zone minago havugwa cyane cyane umutumba wa Karonke nkuko naho ni Michelle arongo iyo zone bivuga
muri zone minago hari yonekeza imitumba imwe ubutwara umutumba n'abahanuzi biwe batumvikana bamwe batabashinga amategeko abandi bagashinga yabo batumira inama uwundi agacategeka ivyiwe na cane cane turavye ku mutumba wa Karonke
muri zone Kigwena naho ni mitumba ya Nyakuguma na Gashasha hatanguye kwibonekeza ukutumvikana mu ndongozi z'imitumba muri zone Kizukaho numugwi w'abantu wagiye hamwe ngunanize umukuru w'umutumba aherutse gutogwa bamaze kubona ko kumupfungisha atara nashikizwa n'amabanga byanse Auguste Minani mustanteri wa komine Rumonge ategeka barongo ya amazone kugendera iyo mitumba kugira ngo inyingo zifatwe amazi atararenga inkombe
gendera iyo mitumba yose ifise ibibazo umutumba ko mutuma n'abanzi n'umwe bicarike hamagara n'indongozi ku mutumba abantu ngo bahanuwe mu kimwe gicegera gitoronikire bigena kubara mu cegeranyo mbega ukubigida gute mukuru mutumba ashaka gukora wenyene ntakora n'abandi cyanke n'ubuhanuzi mukuru mutumba ariko aramusita ati ndabuko n'ubwite gido ndamusubirire natwe dudufasha gukurikirana mutumba kuko dufata ingingo atakintu kinini kirononekara
kubatemera umukuru w'umutumba ngo ntiyatiwe mustanteri wa komine Rumonge avuga ko iyo umuntu atowe n'abanyagihugu atakwatirwa ku rutuko mwe nutwo tugwi twabatemera umukuru w'umutumba yitutwa bagumutsi akavuga ko tubwirizwa kumenyekana tugasamburwa abantu 12 bagirizwa kwiyunga mu runani ngo bananize umukuru w'umutumba Mwange muri zone Kizuka bakaba bari mu minwe ya parke ya Rumonge haraheze indwi zibiri ngo bashigwe imbere y'intahe Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Arkoze Jean-Pierre Misago zone zose zo mu Burundi zitegerezwa kuzuba zifise sentare y'intango kugira ngo imanza zitashobye gucika kugwego ko ku mitumba n'abahuza iyo sentare bariyo yiga ivyo bibazo imbere yuko imanza zishikira sentare yo kugwego rwa commune zacikijwe no mukuru igihugu cy'u Burundi Vaxiste ndashimiye kuri uyu wa gatatu aho hari aramutse shikiriza mu santere wa commune Matongo mu ntara ya Butanyerera ni nko tubaza Patrick Nsengiyumva
Mujambo jiwe buramatari w'intara ya Butanyerera General de Brigade de Police Victor Segasago yasavye abanyagihugu muri commune ya Matongo kuzoyoboka mustanteri w'iyo commune hanyuma mustanteri nawe musaba kuzotunganiriza barongo yebo satanu mwarengani
bajya tubonereho uca dusaba abenegihugu bo muri commune ya Matongo zomuyoboka no kumushigikira mu migambi yose y'iterambere azoba shira imbere nyakuba wa mustanteri nawe bagira tugusabe kuzokwama guharanira na ntajyo ineza y'umwe n'igihugu kuzorenganura uwo wese arenganijwe no kuzana imigambi y'iterambere izofasha abenegihugu kwinjira nyako muri yambo na kazoza y'igihugu
nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko agiye gushigwaho sentare zo ku rwego rwa zone kugira ngo vyorohe ibijanye no gucimanza gucyo ngo muri komine baronke umwanya wo gutunganya ibindi bikogwa
sentare y'intango bizohera ku zone abahuza ku mutumba ku zone sentare y'intango sentare nkuru y'igihugu ku komine iyo ngururizo ku ntara dushaka yuko mu komine no muri zone hazoba hari uje rwego rw'ubutungane kuburyo ari wazokwishura igituma ubutungane butameze neza muri yo zone azobibazwa nivyo turiko turahindura mu mategeko nuvuye ko umukuru w'umutumba n'urubanza barutse rwagonda gonda azokwicarana ndavuga ati aya basho umuntu muramurengana iki urubanza agasoya karutondesha neza chef de zone akavuga ati uru rubanza tigurirwa cha mu komine aha birashoboka umukuru wa sentare na chef de zone n'abahanuzi biwe bakicarana bagatora umuti
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akabinyuma gushikiriza icese mustaneri wa commune Matongo mu ntara ya Butanyerera yaciye yemerera iyo commune imifuka igihumbi yo kubaka inyubako indongozi za commune Matongo zizoza zirakoregwamwo aho iyo nyubako izobigeretse kane muri commune Matongo mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku radio Isanganiro
Kumenya amategeko ni ngombwa
Kumenya amategeko ni ngombwa
Kumenya amategeko ni ngombwa
Agacika kabiri kingingo ya 53 mu iteko rigenga ubutare mu Burundi cyo kwigenekereza rya 4 ukwezi k'8 umwaka w'2023 kavuga ko ofisi uruhusha wo kurondera ubutare abwirizwa gutanga mu burongozi bura ubutare impapuro zibiri zerekana ubushakashatsi butandukanye yakoze ku karere yahawe ko kuronderamwo uno munsi tukabasomera ingingo za 50 gushaka kuri 54 z'iyo teko izo nazo zivuga uburenganzira n'ibitegerezwa kwahawe uruhusha wo kurondera ubwo butare ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguje mu kwezi kw'icumi uno mwaka igikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye Mikhail Kanyange aradusomera izo ngingo
Ingingo ya 50 ivuga ko mu gihe cyose uruhusha rutarati gihe waruronse afise uburenganzira budasanzwe bwo kurondeza ubutare yaherewe uruhusha gushika kure munsi ingingo ya 51 y'iryo tegeko ivuga ko ubwo ruhusha rwo kurondeza ubutare rutagabugwamo kabiri ngo ntirutangwa ko ingwati kandi ruraba gusa akarere katangiwe ko uruhusha n'uruhusha kandi rudakoreshwa mu gukingira amasanga nyabakozi ugo ruhusha ngo ntirukoreshwa kandi mu kwishura uwo uheraniye ingingo ya 52 nayo yerekana ko uburyo bwose bwakoreshejwe mu kurondeza ubutare bumaze kwemezwa inyuma y'isuzumwa rigizwe n'ugwego rwatanze ugo ruhusha mu gihe gwasabwa ubwo buryo buheza bukaharugwa ku itariki ya nyuma y'uruhusha gucukura agace ka kabiri k'iyo ngingo ya 52 kavuga ko ikiringo cyo gusubiza uburyo bwakoreshejwe cumvikanwa ko n'impande zegwa n'ugo ruhusha bifashishije icigwa cingene ibikorwa byari gukogwa ico kiringo naco giharugwa kuva umunsi hatanguye ugucukura nyezina ingingo ya 53 y'iryo tegeko ryuwa 4 myandagaro 2023 rigenga ugucukura ubutare mu Burundi ivuga ko uruhusha gukurondeza ubutare rufasha uwaruhawe akagira ububasha bwo kugira ivyo gufatirako ico bita échantillon mu gifaransa gutyo akabicigwa ariko ngo nta bubasha bwo gucukura utangwa wahawe ugo ruhusha babwirizwa gutanga impapuro zibiri zerekana ubushakashatsi butandukanye yagize akazitanga mu burongozi burabo ubutare bikaba biri mu gace ka kabiri k'iyo ngingo ya 53 nayo ingingo ya 54 ivuga ko ufise ugo ruhusha gukurondeza ubutare abwirizwa gutangura ibikorwa mu kiringo catanzwe ibikorwa ngo bibwirizwa gutebuka kandi ngo ntibihagarare biramutse bihagaraye naho ico kiringo ngo ntikirenza amezi atatu akurikirana
Mireye Kanyange ni hano cyeturangiza no makuru twako tubashikiza ndabashimye mwese mwateza biri nshimye na Eric Wimana arikatwa majwi abashikira mu 10 na Clovis niyo nkuru